Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Kandi ngo umutekano muke. Akarero nka jewe inyuma y'amatora twareje gutora hacaboneka amajwi 66 y'abatoye oya. Imbonera ko cyaje zivuga ko abije nenda abayoboye. Bashobora kuba bashaka kudukorera ko. Kireka tugende tujya buse kuko tutabaje no gufatwa.
Uyu ni umwe mu mpunzi nshasha ziheruka gushika muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo asigura igituma igitigiri c'Abarundi bari kubahungira muri Kongo congerekanye. Iyo nkuru co kimwe ntiyerekeye igitero caraye gihitanye babiri kigakomeretsa 23 mu ntara ya Gitega mu Burundi. Turazigaruka ko handi hato. Hagati aho urubanza rw'umuririmbyi w'umunyarwanda Kizito Mihigo ntirwashoboye kumvirizwa nk'uko vyari bitegekanijwe. Igituma ni muri kino kiganiro. Ako mbanje ndabwiye muri make ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe Donald Trump n'umukuru w'igihugu cya Koreya ya Ruguru Kim Jong-un barari bashitse muri Singapore aho bagiye gukora inama ya mbere hagati y'ibyo bihugu. Trump yashitse muri Singapore igihugu kizwi kuba atawucegamiye mu biganiro hagati y'ibyo bihugu bibiri mu ijoro ry'uno wa Mungu. Yiteguriye kubonana n'umushikiranganje mukuru wa Singapore Lee Long masaha ari imbere ku munsi wa kabiri. Ejo ntihazocabonana na Kim mu nama ya mbere y'imbonankubone itari bwanabeho hagati y'umukuru w'igihugu cya Koreya ya Ruguru n'umuperezida wa Amerika. Imbere yo kwashika muri Singapore, Trump yavuze ko atazi neza uko inama yo ku munsi wa kabiri na perezida Kim izogenda. Ntibaramenyekana rero biramenyekana neza ibyo perezida Trump na Kim biteguriye kumvikana ko canke nimba iyo nama izohera habonetse amasezerano abuze igihugu cya Koreya ya Ruguru guhingura ibirwanisho ruhonyanganda. Abategetsi ba Misiri na Ethiopia bamenyesha ko bashoboye gutera intambwe mu biganiro vyabo vyerekeye ukugerageza gusangira uruzi Nile rufatanya ivyo bihugu vyompi. Ivyo bihugu bimaze igihe biri mu matati yerekeye urugomero Leta ya Ethiopia yatanguye kubaka kuri urwo ruzi Nile. Uwo mugambi wa Ethiopia wateye amakenga Leta ya Misiri yuko bashobora gukena amazi basanzwe bakoresha ava muri urwo ruzi. Nirwamara kubakwa urwo rugomero rwa Ethiopia rwiswe Renaissance ruzoba rufise agaciro k'imiliyari zine z'amadolari y'Abanyamerika kandi rukazoba ari urugomero rwa mbere runini rutanga umuyaga nkuba ku mugabane wa Afrika. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muyumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya short waves ni kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu gatondo no ku muhingamo ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Abatwumva muri Gitega tubashimire cyane.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze inshuti bakunzi, ikiganiro cacu tugihere mu vy'umutekano. Abantu babiri ni bamaze kumenyekana ko basize ubuzima, abandi 23 barakomereka mu gitero ca grenade yatewe mu kibanza c'ubu butike ahitwa mu Birohe ni muri commune n'intara ya Gitega mu gihugu c'u Burundi. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana aratugira ku muriri w'ino nkuru.
Abari ku gasoko kari ngaho mu Birohe asanzwe hateramira abantu benshi bavuga ko hari mu masaha ari hagati ya saa moya na saa mbiri z'umugoroba igihe grenade yagwa ku mabutike azungurutse ku gasoko. Uno musore yari karadandariza mu butike hanze yahaguye grenade aratubwira uko vyagenze aho yemeza ko abajeje umutekano bihutiye kuhashika.
Ndakurabo kare ko haciye umwanya biheze.
Nudisi umuntu
ariko araboroga ubwa kwise gugu ariko araboroga ashaka kumuraba dusanga kwa mongo ya maguru nyamusoto eh abashitse mitekana bace batse haci nkunya muto nkimuta nk'ikanje munane
umufaso ni nawe adandaza munzi dandaza ibifungurwa biyiye iri hambavu yaguye ico gisasu nteza minwe avuga ko imana yakinje kuko ahantu usanga hakoranye isinzi ry'abantu
numvise gituri kandi ko ndakata imboga camera nk'ucyamye ngahanye cewe aho bivugiye mpagaze ngahanye naho hagaze hanari mpagaze hanyene wamenga kikuye ko cewe ntanivyo kuraba nacengwa honye kubera ubwo babwise abana mbona bose n'abantu bose barahundaga ibiruka je nanje nacenirukana nja mu nzu cyaturi ugarana twiyugaranye rero niho bacho bavuga ati ntagire umuntu umwe asaba kuca kwa mwibarabara twiyugarana ntitware turiye tubaga yose dakataga nataye honye ne twege aho tugarukiye tuje twumvise abantu bose atanu bari kwavugira mu batuvuye mu nzu baci batubwiye abajejwe umutekano ati udafite akazi ngaho wese nasubire mu nzu twaciye tukienda bona abantu bajyamye mu ibarabara sinariko n'Imana yakinze aha usanga ari abantu benshi igihugu cyise abantu benshi ku mugoroba ngaha
abantu haguye ico gisasu hari hatiramye n'abajejwe umutekano umusirikare yambaye civile n'umupolisi yambaye umwambaro muranga n'ibikoresho by'akazi
harafise motoro boni njya nkoya kubera gwamusabwe gacangwa guca bachi bayi mutora deja akigwa yaragise ubwenge akibwira abagenzi be kugira abashoye kuza aranka kwitanga motorora kusinko yari fite mu kundi muntu ngahanye hamaze gushaka abagenzi bacu babitora byose bavira gutora nya mugenzi wa hauze ko banda mugenzi wa hanzo ko mugenzi wa naba shaka kugira ngo ahorungwe abantu bose biragoye gutahura
muri uwo mwanya nyene ico gisasu gituritse cyahitanye kibira aho ubuzima bw'umutamakazi w'imyaka 60 azi ku izina rya Priska adandaza ibiyo bakura ku gasoko umupolisi nawe yari ngaho ngo yoba yavuye yitaba Imana mu gatondo kuno wa mbere ariko ntibiremezwa n'igipolisi n'abamubonye bamutwara bemeza ko yari kiruruma
umupolisi we yavuye afangwe na dinamaze kubyuma nararembye ko kwa mutabuye kumva ngahanye kumanuka guco bahavuye bavuga ati nimwe mwambuye n'ibyo byato kwanza mu bike hamaze gushika abagenzi be bikorana murabe yuko mu musayidi ya cyane akaba hari undi musirikare we gwamoye gwamukwa yari umutahania kigira moto cyerengana ngaha fashya ko umuntu umwe umutwaye
mutwara kwa muganga. Umwe wahuye n'ico gisasu nteza minwe aho twamusanze gwariye mu bitaro bikuru by'Igitega nta na kimwe yibuka kuvyabaye kuko yisanze ari mu kibanza kivurirwamo indembe. Aba kuri uyo mutumba bavuga ko bwo bari ukoze bw'ikibi busanzwe.
Ntabwo ni inkozi y'ikibi sango no kuvuga mu isande ibiratangaje seva ko umuntu agomba kwiba ko umuntu agomba kwiba ntiyari kuzizo sasamo ya deja ya gufumaza nyene mu gihe kugira abantu bamubiseye bandaneza akazi kiyo ko izo sasamo anuvuga ati ni umugizi wa nayo mu isande ayo uvuga nta ni beef yari ngahaye mu isande uvuga ngo nakaba afite ni beef hagati nawe ya
Valentine Imana musanero wa commune Gitega kuri uno wa mbere yazinduse kuri uwo mutumba guhumuriza abanyagihugu aho yabibukije kwamabirarira bakagenzura neza uruza n'uruja rw'abinjira n'abasohoka kuri uwo mutumba Gitega Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika.
Fidel Antoine Nsabimana arakenuye. Urukiko rw'ikirenga mu Rwanda ntirwaburanishije urubanza rw'umuhanzi w'icamamare Kizito Mihigo na bagenzi be nk'uko byari bitegekanijwe. Iyo nkuru turahava tugaruka ko mu kanya ariko imbere yaho mugenzi wacu Diane Ndonse mu ntara ya Cankuzo atubwira iby'abatwa muri commune Cendajuru basaba gushigikirwa mu mwuga wabo w'ubucuzi.
Kano kwisoko iri muri zone nyamugari iri muri commune Cendajuru abatwa bashoye ibivuye mu bucuzi bwabo hari mihoro intero imipanga impindu zo kujisha hamwe n'inkono amitsi busongoye atubwira ko nahacura atunguka agereranije n'igikorwa bayakoze
twige gucura ibibezi amastade saidi ya mikono imbugita
ibi mbona ngaha muri commune atandatu
ko baratugurira mugani batugurisha amahera make gose Rangi chuma cyatugoye nk'ikibezi dushobora kugurisha ibihumbi bitatu naho ari amahera make kandi tuba twakiraguye amahera menshi tugaca tukigurisha amahera make gose ari kigegene nk'ikiri hagucya dushobora kugurisha ibihumbi bitatu mwagize ngo ndagikore bakaca bambwira ibihumbi bitatu nyine kandi nagihinguye ari kibezi gikomeye gose
Bigirimana Egide n'undi musangwa butaka abeshejweho n'iki gikorwa cyo gucura avuga ko bafite ingorane y'ibisigarira by'ibyuma byo bafashije guhingura mu buryo bwisununuye bishoboka mu bindi bihugu
bahaye babaja barabishyiramo bisanzaza babitwara he mu za Buganda cyangwa babitwara he twebwe ubu n'ivyo mu ntibikiboneka
imyaka
twari dukoramwe nk'ibibezi byo gusatura inkwi barashobora guca babipakira mu modoka bagasha babitwara kuza kubigurisha aho kubereza nkatwebwe batsinkatwebwe ho twitwa ngo turabasanga butaka tukabicura tukabihingura mu bindi byuma byo babikenewe batashima guca babipakira bagavaga gusa n'injya minzane bagasha bigenda twebwe rero tugasanga dusigaye nyene twibereho kunyene
muri rusangi abanyagihugu ntibakibeshejweho ahanini n'ibihinguwe n'abasangwa butaka gusa ariko bamwe mu banyagihugu bo muri komini ya Cendajuru bavuga ko ubucuzi bwa basangwa butaka bukibafitiye akamaro nubwo bitera bigabanuka ku masoko
nasanze bantora amahera menshi nanaje mu isoko ndarondora abanyishyura umworo ndababura njanamira ku muntu atakufucura ndamuhereza amahera kandi ntari kuyatangira ku gucuka kandi ari mu kirindi nari nifitiye nanaho wumva yo nk'abandi mu isoko ntari kwisha nitorera umuhoro nkitangira amahera nshika ntema bwa byamaze kuntwara umwanya ngenda kurondera kujya mu ntacyura n'umugenzi araza kuntira ako gahoro kubera iki baduhebye kuza batuzanira gahoro dutema kubera nyereye ku bintu byo gucura
urongoye urunani rw'abasangwa butaka UNIPOBA mu ntara Cankuzo Gikosi Zakari asaba leta ko aba basangwa butaka boronswa imirima kugira ngo bashobore kwigwana ko nk'abandi banyagihugu
ivyo byuma bijabuka ku buryo twahora turonka ivyuma bakoresha ku buryo ivyuma bamaze kubishyira ku munzane biragenda nta vyuma bikiboneka cyo gituma hari hakenewe yuko urabona nk'abatwa usanga atamyonga bafise iyo hageze nko muri ibi bihe by'igihe cy'ici twasaba ko leta n'umuvyeyi w'abarundi bose ko bashobora kuraba abatwa bose bari bashobora kora ko urabye nk'ikigamba cankwe muri mishiha muri komini mishiha cankuzo barashobora kubarosa amasebura barayafise mugabo urabye nk'umuri komine Cendajuru nta mutwa n'umwe afise sebura nuko uvuga yuko ubukene buguma basagiriza ko nk'ubu abandi babene igihugu bose bagomba kuja mu masebura barimo ibijumbu mu myonga
ariko nubwo biruko bamwe mu basangwa butaka bavuga ko batota umwuga w'abasokuruza babo
turose ako kuma tufate nk'uyu mufasi navuze yuko gukosereke uwo muhoro akaza akavuga ati we wa muntu uradi gutura genda nkura kakumaka mugabo nimenye yuko ndi hehe ndi mu ndarima
userukira abasangwa butaka mu ntara Cankuzo avuga ko ari irimo abasangwa butaka bake ugereranije no mu yandi makomine kuba iyo komine ihana urubibe n'igihugu cya Tanzania bibaha akaryo ko kwiteza imbere mu rudandazwa rw'ibyo bacura bashorerayo mu ntara Cankuzo iri mu buseruko bw'igihugu Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 225 metero 31 na metero 41
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ndi nkuru imwe yo mu ntara mu gihugu cy'u Burundi mbere yuko duca dukubitira mu gihugu cy'u Rwanda aho bamwe mu banyagihugu muri komini ya Muhuta ni mu ntara ya Rumonge bidoga bavuga yuko ibikorwa rusangi bakora bifise izindi ntumbero kuko ibonekeza mu imvugo zitabereza politike umenyesha makuru Ijwi ry'Amerika i Muhuta ala Ivirankunda abidusigurire
Ivyo bikogwa vyiterambere rusangi vyamabiba uko umunsi wa gatandatu ugeze muri yo komini ya Muhuta abanyagihugu bavyitaba bayagirije ijya Amerika ko batumirirwa kutavuga rumwe n'uwo wese bazi ko atavyitaba abo banyagihugu bakidoga ko mwere izo nyigisho zisa n'izifatiye ku maca kubiri zibaruhije Hakizimana Anita ayagavuga ati
Tradisiyo ya Amerika inyigisho za politike n'imbe bibane by'ariko barakubwiye n'imvugo za itse ariko aravuga ari ibintu by'iterambere n'ibyo byiza biteza imbere nko guca amabarabara twe dushaka ibintu by'iterambere gusa nta kindi kurajya mba ndiko ndijukira ibintu by'iterambere byari bikwiye guteza imbere ukaza wadukorera amabarabara atarinze gushyira imbere ibintu inyigisho za politike
inkurikizi y'izo nyigisho ni uko hari abazifatira ko bagashaka gusotora abandi no kubadodobereza ko boba ari abahemu badakunda indogozi z'igihugu uko niko vyashikiye Alphonse Nkunzi Muremyi
uwo munsi sinagiye na kuko ariko numvise urunwaro wavuga ati cyose nagiye kubikorwa rusange yaba nari nkomeye nari gukora ibikorwa rusange
wari waragize ubwo
imina yarabwize kabisa ko navuga ati mwanya umwe barashobora kumfata bo tureka tukidebembya kuko ukomeye ntiwareka kujya kubikorwa rusange kurema nibara yabagabanya umukazi nk'uyo kuko bakwiye kubigabanya kubera yuko umuntu abirashika nk'uvise akantu ujya kuko uwo munsi nyine wa gatandatu nk'uwo munsi w'ibikorwa rusange ukagenda ushitse wagira ugero kazomba kwagacha mukaye aho hantu niwe waruziga kantu za gukura mugaba cyabagwagarika ati ntugende kwa kazi uyu munsi dufite bwo kwa risari ka kazi karapfuye none udakugiye iki cyaza gufungura iki mwo mwanya je byaba byashikiye gose
kugabo banyagihugu imvugo zicanishamwo ntizari zibereye kuvugwa muri ivyo bikorwa vyiterambere rusangi mu gihe abavyitaba bataba banasangiye imigambwe ibintu bibandanije uko biri Yeremia Uwimana amenyesha ko azoheba kuvyitaba yemange ingaruka zizomushikira
mwino komine yacu no kubera mbona cyivyo mbona nuko ibintu by'intuze nyabyo ibintu bya politike bakabyigiza kubera ibikorwa rusange nkiza ngo bigende neza twahora duhuza cyane gose nka jewe jizo nkwikize genda zemanze kubera batagabanije izo bintu by'inyigisho z'imigambo genda byemanze batabihagarika sinzosura kubizamo ibyo bikorwa rusange sinzosura kubizamo je bo bihagarika kugyango tubandanye ibikorwa
abajejwe intwaro muri komine muhuta baremeza ko ivyo bikorwa vyiterambere rusangi birangiye bafata kanya bakayaga n'abavyitavye ibijanye no gukomeza imibano no kubungabunga umutekano hagati yabo kuvyagiriji bibavugwa ko Jean-Claude Habyarimana umuhanuza mustaneri ajeje ibibazo by'intwaro hamwe n'akaranga yisigura avuga ati
ibikorwa by'iterambere rusangi nga aye muri komine yacu ya Muhuta hari igisanga ariho bamwe batavyumva na cyane cyane bakacha babihinumbere ya politike bakayifata nko menga ibikorwa rusangi twahimiriza gukora kamenga bakagomba kucyitirira umugambwe hari gihe bumva abantu bavyitoga mugabo akabicuta matama mugabo ntibabiserure kuko turagaragaza kubiberekana neza yuko ivyo oye atari ko birikanda atari ivyo bandanya guhimiriza no kwigisha bene igihugu no kuberekana neza ko ibikorwa rusangi biterambere rusangi si ivyo umugambwe si ivyo umuntu si ivyo idini ni bikorwa by'iterambere rya twese uko twese tuba dukeneye ibyo bintu kugira ngo bidufashe tukaza twizera rero yuko n'abato babavyumva no munsi impera n'impera ko bazovyumva neza bakumba yuko igihugu cyubakwa na bene cyo
abonye igihugu bo muri komine muhuta banegura n'inyifato yo kubimaza imwe mu mpapuro mu rupapuro rw'amavuka y'abana babo hamwe n'izerekana ko bubatse biciye amategeko kuko bazwi nk'abatitaba ivyo bikorwa vy'iterambere rusangi kugabo indongozi zikwiye kumenya ko ukutazi baronsa ari guhonyanga amateka y'ivyo bari bafitiye uburenganzira mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Utungane mu gihugu cy'u Rwanda urukiko rw'ikirenga mu Rwanda ntirwaburanishije urubanza rw'umuhanzi w'icamamare Kizito Mihigo na bagenzi be nk'uko byari bitegekanijwe urubanza rwimuriwe mu rukiko rw'ubujurire ruzotangura imirimo yarwo mu minsi iri imbere Kizito Mihigo na bagenzi we baregwa ivyaha by'ubugambanyi bwo kugira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda umenyesha makuru y'ijuru ry'Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa akurikirana ivyo no rubanza rwa Kizito Mihigo kuva bigitangura
Abanyamategeko bunganira baregwa Maître Antoinette Mukamusoni ku ruhande rw'umuhanzi w'icyamamare Kizito Mihigo na mugenzi we Maître Blandine Ntabwoba ku ruhande rw'umudemo Jean Paul Dukuzumuremyi nibo babanje gutangariza ijwi rya Amerika ku rubanza bagombaga kuburana kuri uyu wa mbere ku rukiko rw'ikirenga rutakibaye kubera amavugurura mashya yabaye mu bucamanza Abanyamategeko bavuze ko bamenyeshejwe ku rubanza bunganiramo abaregwa rwimuriwe igihe kitazwi ariko nabwo rukazaburanishirizwa mu rukiko rw'ubujurire rushya Ijwi rya Amerika yageze mu bwanditsi bw'urukiko rw'ikirenga nabwo buyihamiriza iby'aya makuru. Bwavuze ko urukiko rw'ikirenga nta bubasha rufite bwo kuburanishiza imanza. Bwavuze ko kubera itegeko rishya rishyiraho urukiko rw'ubujurire ryatowe mu minsi ishize kandi n'ibyangombwa byose bigendanye n'uru rukiko biri gushyirwa mu buryo umuhanzi Kizito Mihigo na bagenzi be bazaburanishwa n'urwo rukiko rushya. Ubwanditsi bw'urukiko rw'ikirenga buravuga ko ibi bitareba urubanza rw'umuhanzi Kizito Mihigo na bagenzi be gusa ahubwo bindareba undi murundo w'izindi manza zimaze imyaka zitaburanishwa n'urukiko rw'ikirenga zigomba kuzaburanishwa mu rukiko rw'ubujurire bwirinze gutomora igihe cyanyacyura urukiko rw'ubujurire ruzatangira imirimo yarwo uretse kwemeza ko ari mu minsi ya vuba mu minsi ishize nibwo inama y'abaminisitiri yateranye yemeza umushinga w'itegeko rishyiraho urukiko rw'ubujurire Ubutegetsi buvuga ko uru rukiko ruzarushaho kwihutisha umurundo w'imanza zajyaga zidindirira mu rukiko rw'ikirenga Uko niko bwana Vaud wizeye Imana umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubutabera yabisobanuye
Uru rukiko rero rukaba ruzashobora kugabanya ibyo birarane by'imanza ziri mu rukiko rw'ikirenga kuko mu manza ruzaburanisha harimo n'imanza ubuzarigiye urukiko rw'ikirenga ariko urukiko rw'ikirenga rutari rwatangira kuburanisha ntabwo urukiko rw'ikirenga ubundi rwakagombye kuba rurimo amadosiye aronzemo urukiko rw'ikirenga rushobora gutanga ibisobanuro ku ibyo bita interpretation ku ngingo zimwe na zimwe z'amategeko. Urukiko rw'ikirenga rutanga imirongo migari izindi nkiko zikurikiza mu kazi karwo. Ntabwo rero iyo nshingano y'ibanze urebye urukiko rw'ikirenga rwacu siyo rwakoraga, kuko ahubwo twari rurunzemo imanza nyinshi.
Bamwe mu baburanyi bakunze kwinuba bavuga ko muri rusange kuba batinda kuburana ubwabyo bitari ubutabera, kuko baba butatangiye ku gihe. Mu manza zimaze igihe mu rukiko rw'ikirenga zitaburanishwa twavuga nk'urwa Lt Joel Mutabazi wahoze mu itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu Paul Kagame, unaregwa ibyaha birimo gucura umugambi wo kumuhitana. Uyu ni itsinda bari kumwe urukiko rukuru rwa gisirikare rwabahannye mu 2014 barajurira. Hari kandi zimwe mu manza za genocide nazo zimaze igihe ziri mu rwa Bwana Leo Mugesera woherejwe na Canada mu 2012. Mu mwaka 2015 urukiko rukuru rwamuhamije ibyaha bya genocide rumuhanisha gufungwa burundu arajurira. Hari urwa Pasteur Jean Uwinkindi nawe wageze mu Rwanda avuye i Arusha mu 2013. Mu 2015 urukiko rwamuhamije ibyaha bya genocide rumuhanisha guhera mu buroko arajurira n'izindi. Haraza kandi urubanza rwa Colonel Tom Byabagamba wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu Paul Kagame, na muramuwe General Frank Rusagara baregwa ibyaha byo gukwirakwiza impuha zangisha rubanda ubutegetsi. Mu 2016 urukiko rukuru rwa gisirikare rwahanishije Colonel Tom Byabagamba igihano cyo gufunga imyaka 21, na muramuwe General Frank Rusagara igihano cyo gufunga imyaka 20, nabo barajuriye. Turugarutse ku rubanza rw'umuhanzi Kizito Mihigo na bagenzi be bose batawe muri yombi mu kwezi kwa kane 2014. Barerwa ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, ubugambanyi bugamije kugira nabi ubutegetsi buriho, burimo kugambirira guhitana Perezida wa Repubulika Paul Kagame no kwica bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu. Nibyaha umucamanza wa mbere yahamije umuhanzi Kizito Mihigo n'umunyamakuru Kasiye Ntamuhanga, anavuga ko bagombye kuba babihanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Gusa umucamanza yahanishije Kizito gufunga imyaka 10 kuko ngo yorohereje ubutabera mu miburanire ye. Umunyamakuru Kasiye Ntamuhanga yahanishijwe imyaka 25 y'igifungo, naho Demobe Dukuzumuremyi we ahanishwa imyaka 30 y'igifungo kuko ngo byarubisubiracyaha. Ku rwego rwa mbere umuhanzi wamamaye mu bihangano bibumbatiye insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge n'izihimbaza Imana, Kizito Mihigo yaburanye yemera ibyaha na bisabira imbabazi. Kizito yageze no ku rwego yirukana abanyamategeko bibavugaga ko amagambo yaba yaravuze atagize ibyaha. Uregwa agasanga izo mpaka zabo n'ubushinjacyaha zishingiye ku mategeko zitaramuhaga amahirwe yo kubona ubutabera. Ku rundi ruhande, umunyamakuru Kasiye Ntamuhanga na mugenzi we Demobe Dukuzumuremyi baburanye bahakana ibyaha, bemeza ko ibyaha baregwa ari ibicurano bemejwe n'ingoyi bariho. Mu iburanisha riheruka mu rukiko rw'ikirenga byagaragaye ko umunyamakuru Kasiye Ntamuhanga ngo yaba yaratorotse gereza. Kuri uyu wa mbere mu rukiko hagaragaye umuhanzi Kizito Mihigo gusa. Nkuko bimaze kumenyererwa, yari mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa, inkweto z'umukara zimenyerewe muri siporo, amasogisi y'igitare, ishapuri y'umweru ku kuboko kw'iburyo n'isaha ku kw'ibumoso. Hanagaragaye abavandimwe be babiri bari baje kumva urubanza. Ibyaha baregwa bishingira ku biganiro Kizito Mihigo yemeza ko bagiranaga na bamwe mu bagize ihuriro RNC ryashinzwe n'abahoze ari inkoramutima z'akadasohoka ku butegetsi buriho mu Rwanda, n'ibindi ngo bagiranaga nabo muri FDLR ibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idacana uwaka n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Kuva umuhanzi Kizito Mihigo yatabwa muri yombi cyitwa igihangano cye cyose byabibumbatiye insanganyamatsiko y'ubumwe n'ubwiyunge, yewe n'ibumbatiye insanganyamatsiko zo guhimbaza Imana, byahindutse nka kirazira mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu. Byabimburiwe n'ibitangazamakuru by'igihugu na mbere y'uko urukiko rumuhamye ibyaha. Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru, ntitwari twakabonye Bwana Arison Mutabazi uvugira inkiko zo mu Rwanda ngo tumenye amakuru ya nyayo ku gihe urukiko rw'ubujurire rwazatangira imirimo yarwo. Birumvikana ko twagombaga no kumenya igihe urubanza rw'umuhanzi Kizito Mihigo na bagenzi be ruzatangira kuburanishirizwa. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Nabice ku masonga nkitangura ibitegere by'impunzi z'abarundi ziza zigana amakambi y'agategekanyo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bibandanya byiyongera. Inkuru irambuye n'ijisho ry'ijwi rya Amerika muri Kongo, Vedaste Ngabo.
Imibare itangwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi y'agateganyo yasange igaragaza yuko muri iyi nkambi iri mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira, kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu bamaze kwakira impunzi z'abarundi 80 zisaba ubuhungiro. Dore ko iyo ugeze muri iyi nkambi hari impunzi usanga zikambitse hanze y'inkambi, kubera imbere mu nkambi huzuye izindi mpunzi zahunze kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2018. Izi mpunzi zahunze kuva muri uku kwezi kwa gatanu gushize, ndetse n'iziri guhunga muri uku kwezi kwa gatandatu, aho zikambitse hanze inkambi y'agateganyo yasange zagiye zigaragariza ijwi rya Amerika zimwe mu mpamvu zituma zihunga igihugu cy'u Burundi zigahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Twe duhunga umutekano muke, kandi umutekano muke rero ugera ku rugo rw'umuntu akarero nka jewe. Inyuma y'amatora twareje gutora, hacaboneka amajwi 66 y'abatoye. Oya, imbonerako zishatira zivuga ko agiye nenda bayoboye nchamona kuwa umusi jombana bibi nicho chati wena che mhunga nza mungambi ya transifiro mwisangi bara haru yawezi guharura baru hamajuku milongu tena tana tana tu javato yeo ya pacha wafuga tivo kuwela kwa bagi baje tutasangi umugambwe ajia majuku ya vui wavo pacha wafuga kwa teza kudukole lako isha bituma umuhimu mbisi vizio tile katugiende tujavu kukuko tutawajo nungufat kwa opu nchanda wanda janda azanga
kwebge ngora nezatu nye duhunga nana ndwe mgasemi wacho ni murugombo ngiye kuramutsi wacu mu rugombo cyaba baratelefona ngo ubugabo wanje bamwishe mwabajya bishe mwabajya abantu 26 ncandagenda ngiye cyanumva ubwoba ndavuga sicora kuguma ngaha tamugabo mfise cyandafata inzira ndaza reka ngenda hano mutekanuri cyandashikanga mu isange baca baranyakiye.
Gusiza impunzi zahungiye muri Kongo aho ziri mu nkambi y'agateganyo yasange zivuga yuko zifite ikibazo cyo kuba mu buzima bubi kuko ari zirara hanze, ndetse n'izindi zigahabwa ibiribwa bidahagije.
Kumba yuko ngaha baranyakiriye, ariko gusa njyarimo ku munsi kandi nagiye ntagiye bitagira umuntu, hanyuma ndashari hanze ndara hanze njya mafishitingi nta kindi kintu.
Usaba ko byagenda gusa
nisaba ko naje ubwanje bongaburira neza hamanse rikaza ikankura hano ikanja niyo bajana muri gukamba.
Frank Ngandu ni umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Sange, atangaza yuko kuva muri uku kwezi kwa gatanu gushize bamaze kwakira impunzi z'abarundi 80 aho zigenda zambuka mu byiciro bitandukanye, kuko usanga hari igihe bakira impunzi zibiri ku munsi. Perezida w'inkambi y'agateganyo ya Sange Bwana Calixte Twizeyimana asaba aseri kubajyana mu nkambi y'Umurongwe iri mu karere ka Fizi kugira ngo abana babo batize uyu mwaka bazabone uyu batangira umwaka w'amashuri mu kwezi kw'icyenda.
Nta bana baje biga ubu bamaze kwibagira amashuri. Umuntu yaje mu kwezi kwa mbere yagira ati niba uri mu gice cya kabiri zoba ndi mu ishuri, gacha kwizi kwezi kwa gatatu kwa kane ubu twatwinjiye mu kwindwi giza dukora ni ngo kugira mu kwezi kw'icyenda aho umwaka mushasha w'ishuri bushutangura abana bakiga ntave babibirara ko nk'ubu bashitse muri Kongo ashobora gucagira ingeso aje guca amahera hehe. Kumbure amashuri arahagaze yo bandanje agashyakira mu nzira bugira ingufu bakaraba bakadushira ahantu hatubereye guburyo yaba umwana akaronka ibyo ategereje kuronka yaba ubuhuze.
Muri inkambi y'agateganyo yasange ifite ubushobozi bwo kwakira impunzi 300 kuri birimo impunzi z'abarundi zirenga 500, ari no mpamvu usanga ari impunzi zirara hanze y'inkambi kubera imbere mu nkambi huzuye izindi mpunzi. Badatse Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika muri Sange wo mu ntara kivuye amajyepfo.
Pedaste Ngabo harakinuye imbere yuko dusezerana no bita ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump n'umukuru w'igihugu cha Korea ya ruguru Kim Jong Un baraye bashitse muri Singapore aho bagiye gukora inama ya mbere hagati y'ivyo bihugu. Trump yashitse muri ico gihugu kizwi kuba atawocegamiye mu biganiro hagati y'ivyo bihugu bibiri mu ijoro ry'uno wa mungu. Yiteguriye kubonana n'umushikiranganje mukuru wa Singapore mu masaha ari imbere ku munsi wa kabiri ejo, ntihazoca abonana na Kim mu nama ya mbere y'imbonankubone itari bwabeho hagati y'umukuru w'igihugu cya Korea ya ruguru n'umuperezida wa Amerika. Imbere y'uko ashika muri Singapore, Trump yavuze ko atazi neza uko inama yo ku munsi wa kabiri ejo izogenda, ntiranamenyekana neza ibyo bagiye kuvugana, ariko benshi baribaza yuko nimba iyo nama izohera habonetse amasezerano ahagarika igihugu cya Korea ya ruguru guhingura ibirwanisho ruhonyanganda vya nucléaire. Muraba rero hagufi radio yanyu masaha ari imbere tuzaza kubandanya turabwira izino nama iyo bizoba abigeze. Mwakoze inshuti bakunze mwabanye natwe. mutwe na Lidiane na Hazwe na inde mesheje kino kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi yakoze Innocent Kimenye yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Linas yamufashije muhinga bw'ivyuma sakumi muraza kumva muri sanga sakumi na zibiri amakuru avugwa mu Burundi gece sahimwe n'iminota 30 yazobageze ho ku isi na cane cane muri Afrika murumva ko inkuru ya Trump na Kim arizoba iza ubwambere.